Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabashuje mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika turi kuri internet, radio yacu voa.com, FM 104.3 mu Rwanda na FM 94.4. FM 94.9 na FM 95.5 n'ibice mu Burundi. Mu Burundi tugiye kubabwira amakuru yaho. Abarundi bagize imiryango irenga 340 bo muri zone Gitara, komine Mabanda, mu ntara ya Makamba, bari barahungiye muri Tanzania bamaze gutahuka. Evariste Nzikobanyanka araduhiye inkuru.
Ikibanza categuwe n'ibiro by'ishami rya ONU rijejwe impunzi HCR mu bumanuko bw'Urundi kugira cakira abahunguka kiri muri komine Mabanda, hafi y'ibarabara rihuza iyo komine n'intara ya Kigoma mu gihugu ca Tanzania. Ico naco categuwe kugira cakire bamwe mu Barundi bahunguka bavuye mu makambi ya Manyovu na Nyarugusu, nk'uko amakuru y'ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu bakozi ba HCR bivuga. Abahunguka bazananye muri iyo nzira abenshi babari abo mu ntara ya Makamba. Zone Gitara ya komine Mabanda iri mu duce turimwo abari barahungiye mu gihugu ca Tanzania mu 2015. Abo nabo bari bahunze cuka kibi cha politike cadutse uwo mwaka. Umukuru wa zone Gitara ni Bayubahe Sergio atanga ibiharuro vy'abamaze guhunguka.
Izone turongoye igizwe n'imitumba 5 iriko abantu bahunze baja mu gihugu cha Tanzania batari bake. Mugabo muri imisi bamaze kugaruka nk'imiryango ishika nka 347. Bo tugerageje guharura hagiye imiryango yongera nko 523. Bo abo 23 mvuze ngerageje bagiye baraza mu kirongo gitandukanye, ntibaziriye rimwe kuko kandi ntibari bagiriye rimwe.
Abanyamakamba bahunguka muri kino gihe bashikira mu vyabo no mu zabo, nta misi myinshi bamara mu kibanza co mu Mabanda bakirirwamwo nk'uko uwo mutegetsi wa zone Gitara bivuga.
Bashikira mu miryango yabo, bashikira mu nzu zabo, mu matongo yabo niho tubakirira, kuko inzu zabo, amatongo yabo, indimo zabo twarabibungabunze, nta muntu yabisubiyemo. Icyo gituma bashitse baca babisubiramo.
Iruhande yabo banyamakamba bobo baca batahukanwa iyo bari bahunze bava, hari abatoroherwa. Abo n'abaturuka mu zindi ntara z'u Burundi biturutse ko batahutse bava i Tanzania bambuwe utwo bari batungiyeyo ibitaborohereza gushika mu ntara baje bavamwo. Manirakiza Viatori ni uwo muri komine Muhanga y'intara ya Kayanza, ari mu bahungutse 8 bamaze indwi zibiri zirenga ngaho mu Mabanda.
Twebwe twavuye turi abantu 41, hariho abandi bantu bari bamaze gusohora 39, nibo baziye rero twasanze ngaha. Twaciye dusanga ngaha, twabo twasanze ngaha baravugana nabi wabara baratelefona barabarungiye kramatike. Niho rero twebwe rero bace batuza badutaho ku mupaka imanyo kuwa gatatu w'indwi yahera. Bacha badutanga ku mpaka Manyovu, badutanga ku mpaka Manyovu. Noye tubabwa ati none ntacho dujya dufise, nta tike dufise, nibintu byacu baradutwa ntacho ndahaye. Kati twebwe ivyo ntimutubaza, inzira igende wanyu niyo.
Ivyo uko harabarundi bakubagurwa bakanyarugutwa bo muri Tanzania biremezwa n'umukuru wa zone Gitara, eka na mustaneri wa komine Mabanda arabifitiye gihamya. Avuga ko abaja muri Tanzania abakunda kuhagirira ibibazo ari babinjiyeyo batisunza amategeko. Umufasoni niyo nkuru Letitia asigura bimwe mu bibashikira muri ico gihe.
Amapuro bavuga na karese passe gafasha kugira ngo abari ku mupaka bagiranye imigenderanire. Ushaka kuja mu isoko aje mu isoko, abatanzania bazaha mu isoko mu Mabanda bakare mu isoko bakazana ibitoki vyabo, bakazana ibiki ibintu byose ibintu bitandukanye nyene. Ako gapapuro nako kaguha uburenganzira bwo kubayo iminsi 15, kandi naho nyene ni kwizi ntara ziri ku mupaka wa Tanzania. Ntiwova igitega ngo urukungu rupapuro ntibaruguha. Abandi nabo tanka arusa agapapuro ko nashitse mu Tanzania ni Dar es Salaam arashikaye, ayumvise hari akazi niyagarukira. Numva ntibakimenya urubibe rwiwe, bagaca bafatwa mu ubwo buryo. Icyo gihe naho byotugora gufata kugira ngo banyazwe n'abandi, kuko umenye wamufashe. Umva iyo utari mu mategeko nyine usanga udakingiwe, ahubwo bobireka.
Ikibazo kijanye n'abo barundi 8 baturuka mu ntara zitandukanye bamaze indwi zibiri zirenga aho mu Mabanda, umustaneri w'iyo komine avuga ko bari mu birukanywe ku butaka bwa Tanzania, ashikiriza ko ata buryo buhari bwo kubashikana iwabo.
Nabonye buryo kubatana, ntabwo tworonka nanze ngo iki komine ntaje yashobora. Icyo cy'igihugu ingorane y'igihugu canke y'intara nyinshi sinzi, abarondo yaratugoye cyane, ariko twararondaje bafungura.
Kuva mu kwezi kw'icenda k'umwaka uheze wa 2016, abanyamakamba baba ibihumbi mirongo ine ku bihumbi birenga ijana bari bahungiye mu gihugu kibanye cya Tanzania kuva hagati mu mwaka wa 2015 niwe amaze guhunguka. Ibyo biharuro Ijwi rya Amerika ribikura ku rubuga nkurukana bumenyi bw'ibiro by'ishami rya ONU rijejwe impunzi ku isi HCR I Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika dukomereza amakuru ku badepite kazi bo mu mizero y'abarundi basuye abagore b'abayoboke b'umutwe wa politiki wabo bafungiye muri gereza ya Mpimba I Bujumbura babashyiriye n'imfashanyo. Eloge Wilika neza yakurikira uruzinduko yatuzaniye inkuru.
Imfashanyo abashinga amateka bo mu runani mizero y'abarundi bashiriye abana n'abakenyezi bafungiwe mu ihoro rikuru rya Mpimba yarigizwe n'ivyambarwa imfungurwa hamwe n'amasabuni. Umushinga amateka Pierre Celestin Ndikumana yari abarongoye yabwiye Ijwi rya Amerika icyamutumye we na bagenzi be guhitamo uwo mugwi.
Mwijyo bohero rero sababyeyi basanzwe nabisababyeyi kuko basanzwe bafise nibibondo bashoboye kuvyarira muri iryo bohero. Igituma rero twabahisemwo hariho umugwi wigeze kuhaca urabona ko bafise ibibazo bitandukanye, bafise abana ugasanga kumbure n'uduhuzo ntitukwiye, bafise ingorane z'ibifungurwa nabo nyene ubwabo bafise ibibazo bitandukanye. Hanyuma rero twagize icyumviro cyo kugira tuti ivyo bintu uwo mugwi wo mu nama nshinga mateka wabonye reka dushire hamwe utwo dushobora kuronka kugira ngo tubagarukireko. Nico gituma twabahisemo kuko mugwi udasanzwe ababyeyi bapfungamwe n'abana babo.
Turetse uwo mugwi bashoboye gufasha abashinga amateka bo mu nani mizero y'abarundi, hari uwundi mugwi w'abanyororo badafungiwe mu ihoro rikuru rya Mpimba gusa bifuza ko borekurwa n'abanyororo bafungiwe politike.
Abafungwa atakindi bafungiwe uretse ibyiyumviro byabo twama dusaba by'ukuri ko barekugwa. Nako kamo twama turiko turagatera n'ubu turagateye abantu bapfunzwe atacyo bagira, abantu bapfunzwe kubera ibyiyumviro byabo kuko umuntu ntashobora gufungirwa ibyiyumviro byiwe. N'uburenganzira k'umuntu ashikiriza icyiyumviro ciwe, n'uburenganzira k'umuntu akora politike. Ivyo tubihabwa n'amategeko y'igihugu duhere kwibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko yose y'igihugu n'ayamategeko rero mpuzamakungu yemerera abantu ko bakora politike kandi bashobora gushikiriza ibyiyumviro ku gihugu cyabo. Aho rero urumva ko nta mpamvu bafunzwe, nicyo gituma twama dutera ko kamu n'akamo ka misi yose cy'ukuko abantu barenganywa, abantu bafungiwe ubusa borekugwa.
Twabajije umushinga amateka kandi ku mana icowe n'abandi batowe mu naniri umwe bariko barakora kugira ngo abo bafungwa barekurwe.
Rega ntituri ubutungane, icyo dukora ni uko nyene gusemerera tukerekana ibibazo biba bihari cyangwa ingorane ziba zihari cyangwa akarenganya abantu bashobora kuba bariko baragirirwa. Ibisigaye nta handi turenza ubutungane tukabusaba ko bwo raba ukuntu bwikubita gashi ku bantu bapfunzwe nk'uko bapfunzwe atacyo bazira atacyo bagira bagashobora gutezurirwa bakarekugwa.
Gushika ubu nta bitigiri nyezina by'abafungwa ba politike bihari mu Burundi. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko baharurwa mu bihumbi, mu gihe hari abavuga ko ari amajana. Leta y'u Burundi yishikiriza ko atabanyororo bahari mu gihugu bafungiwe ibyiyumviro byabo, ariko ikemanga ko n'abavyiyitirira baba bagirizwa ibyaha bitandukanye harimo guhungabanya umutekano w'igihugu. Eloge Wurikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eloge, urakoze. Mu gihe rero aba badepite bo mu mizero y'abarundi basuraga abagore bafungiye muri gereza ya Mpimba I Bujumbura, Agaton Rwasa, icyegera cya mbere cy'inama nshingamateka, ni ukuvuga inteko ishingamategeko umutwe w'abadepite, we yari arimo agenderera ibohero rya Ngozi, igice gifungiyemo abakenyezi. Iyi nkuru ya Agaton Rwasa wasuye rero abakenyezi baboheye muri gereza ya Ngozi, turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha. Noneho tujye Lusenda mu mpunzi z'Abarundi. Lusenda ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu karere ka hariya mu ntara ya Kivu ya Majyepfo. Abanyeshuri rero b'abarundi biga mu myaka ya mbere y'amashuri yisumbuye muri iyo nkambi ya Rusenda bavuga ko bafite ingorane cyane zo gukoresha ururimi rw'Igifaransa. Bisobanutse rero ko ubwo ngubwo bafite n'ingorane zo kumva amasomo. Nyamara barishimira uburyo bafatanya n'abanyeshuri bagenzi babo b'abakongomani muri gahunda z'imyigire. Iyi nkuru turayikesha umunyamakuru wacu mu nkambi ya Rusenda, Vedaste Ngabo.
Yigeze kuri bimwe mu bigo by'amashuri yisumbuye mu Rusenda mu gihe cy'akaruhuko ka saa yine na saa cyenda, wasanga ari abanyeshuri bavuga ururimi rw'Ikirundi n'Ikibembe ndetse n'Igiswahili, aho benshi bahitamo gukoresha izi ndimi kubera kutamenya ururimi rw'Igifaransa basabwa gukoresha iyo bari ku ishuri. Abenshi mu bakoresha izi ndimi za kavukire ku ishuri ni aba bavuye mu mashuri abanza. Abanyeshuri twasanze ku ishuri ryisumbuye rya Sibatwa na Rukorora bavuga yuko bahura n'ibibazo iyo bakoresha indimi zabo za kavukire mu ishuri, kuko bagenzi babo hari igihe bafata ibyo bavuga nk'ibitutsi, bigatuma habaho kutumvikana hagati y'abanyeshuri b'Abarundi n'ab'Abakongomani.
Imibanire ni nabi kuko hariho ukuntu tutumvikana. Hariho abantu usanga umukongomani n'umurundi bicaranye ni myidogo. Hari igihe umurundi utangura ati ngwe igira hiyo wa mubembewe, n'umubembe akacatangura ngwe nawe igira hiyo wa murundi, ugasanga amwe mu bana muri babiri hari midogo cyane.
Iterwa n'iki cyane wowe niterwa n'iki?
Kuko hari igihe umurundi aba yicaye ngaha avuganye n'undi ikirundi, umubembe atumva baca bibaza yuko baye baramutuka. Kandi n'umubembe akavuga ikibembe cy'iwabo umurundi ari ngaha atacumva caca bibaza yuko baye baramutuka.
Nuse mwaje mukoresha indimi z'Igifaransa n'Igiswahili?
Uva hariyo bamwe babonye batagitahura neza n'abandi batarakimenya cyane.
Gusa bo bavuga ikibembe kandi abigisha bamaze kwanga ico kibembe mu ishuri. Nkatwe by'abarundi nabwo tuzi kibembe. Iyo bavuze cya kibembe baca turaba ko bari ko baratuvuga.
Ubwo twabisobanuriwe na Ndayizeye Alexis, umwarimu w'icyongereza ku ishuri ryisumbuye rya Institut Sibatwa, avuga yuko iki kibazo cy'abanyeshuri bakoresha indimi zabo za kavukire bari mu ishuri bakiboneye umuti.
Kuko tugikemura turababuza ati zemura yaga mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza, ariko inyuma y'ishuri mu ishuri ntimuvuge zijya n'imizanya, ariko inyuma y'ishuri muza kuvuga zijya n'imizanya.
Usibye kuba aba banyeshuri batumvikana iyo bamwe bari kuvuga indimi zabo za kavukire, barashima uburyo bagenda bafashanya mu bijanye n'imyigire yabo. Uyu ni Tantine ya Kizimana, umunyeshuri mu mwaka wa kabiri kuri Institut Sibatwa.
Twigana neza n'abana b'abakongomani, turafashanya mu vyigwa kenshi na kenshi. Abana b'abakongomani barazi ururimi rw'Igifaransa, natwe abana b'Abarundi twatuzi ikirimi c'Icongereza n'ibiharuro, tugafashanya muri izo ndimi. Natwe dusigaye tuvuga de, ntituvuga do au lo.
Niki cyane kuva aho mwatangiye kwigana nabo, niki mwagiye mukosora?
Twaragiye dukosora byinshi, twaragiye dukosora kuvuga mado, twaragiye dukosora kuvuga maro, ubu tuvuga made. Twarabivuyemo ivyo, ubu dusigaye tuvuga igifaransa c'abakongomani.
Mwarimu Ndayizeye Alexis avuga yuko hari abana b'Abarundi yigisha batinya kuvuga ururimi rw'Igifaransa kubera uburyo bw'imivugire yabo ibitandukanye n'iy'abakongomani.
Abana birabatera ingorane kuko baba hari iwabo barigishijwe ibi na biriya, bashitse hino sasoka tusanga bariko bavuga bagaca bigishwa ibitandukanye n'ibyo baba bigishije. Genda tubabwira ati ibi ino tubyigisha uko, ariko
gute
titubyigisha ko lo la hino, ariko tubyigisha ariko kuko mama mwabyigisha baba babyigishijwe hiyo bacaba bakaba barabifashe ku mutwe. Sa tugenda tubagira ati babikosore babikosore.
Nubwo abanyeshuri b'Abarundi bahura n'imbogamizi mu mivugire y'ururimi rw'Igifaransa, abayobozi b'ibigo by'amashuri yisumbuye mu Rusenda bavuga yuko baza mu myanya ya mbere mu kugira amanota meza mu bizamini bagenda babaha. Vedaste Ngabo, ku bw'Ijwi ry'Amerika mu Rusenda.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dukomeze amakuru, nongere mbibutse ko Agathon Rwasa icyegera cya mbere cy'inama nshingamateka y'u Burundi yagendereye Ibohero rya Ngozi igice gifungiyemo abakenyezi. Zimwe mu ngorane bamubwiye ni abana bafunganywe n'ababyeyi babo ariko bakaba batanditswe ku rutonde rw'abafungurirwa. Iyi nkuru turaza rero kuyigarukaho mu makuru yacu ya saa moya n'igice. Hagati aho, nk'uko mubizi, perezida w'u Burundi, perezida Pierre Nkurunziza, aherutse gutera igikumu ku itegeko rishyiraho kandi rigenga umugwi w'igihugu uzobujejwe kwiga ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro. Uyu mugambi ntubonwa kimwe n'abarundi bose, by'umwihariko abanyapolitiki bo mu migwi itandukanye. Mukanya gashize mu kiganiro muri Sanga, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabiganiriyeho na bamwe muri bo, Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL wemewe n'amategeko mu Burundi, Leopold Hakizimana wo mu Runana Mizero y'Abarundi, na Vital Bambaze arongoye ishirahamwe ry'abatwa. Leopold Hakizimana niwe udutangirira.
Twebwe uko tubibona mu isanzwe bizwa nshingiro ibwirizwa nk'andi mabwirizwa bishobora guhinduka bivanye n'ibihe bigezweho, bivanye n'abarishyizeho bashobora kuvuga ati turashobora guhindura. Ubu rero tuvuga duti hamwe turamuka rihindutse, turafise ibyo tubona byohinduka, nabyo sinzi ko mu mpakanya ndashobora kubabwira. Nateguye ibintu bishika kuri bitanu
duga ku ijambo mu kanya gatari konko umuntu tumwe n'igice.
Icya mbere tubona yuko gishobora guhinduka mwe giramuka rihindutse, nubwo tubona ibi bihe bitari byiza byo guhindura ibyo nshinga ariko rihindutse, turabona yuko borihindura bagashobora kuryungikanya n'ibijyanye n'amasezerano ya EAC, amategeko agenga irishyirahamwe duhurikiyemo ryo mu karere ka Afurika y'Ubuseruko, nko ku bijyanye n'ibintu bya bije, aho amafaranga igiye kuyikoresha ngahi iwacu dutangura mu kwezi kwa mbere, bo batangura mu kwezi kw'indwi, turabona yuko yohinduka mw'iyo ntumbero. Ikindi na cyo cya kabiri tubona nacyo nicyo ushobora guhinduka, urabona yuko ibwirizwa shingiro ryari hasanzwe ritegekanya inzego z'ubutegetsi nyinshi bigatwara amafaranga menshi igihugu, nk'ibi tuvuga aba vice perezida, rero twasaba yuko byashobora kuba hakaba perezida hamwe n'umushikiranganji wa mbere. Tunabona yuko hari n'izindi nzego zishobora, tuvuze yuko atacyo zikora cyane mugabo zivuyeho atacyopfa, mu rwego rwa sena bashobora kutabaho hakabaho inama nshingamateka gusa icyo bita chambre basse gusa. Turabona yuko n'ibintu byerekeye les subdivisions administratives aha mu ntara, amaprovince ni menshi, uwoshobora kugira nk'amaprovince atanu yashobora gufasha mugabo akacaha ingufu zikomeye amakomine, ivyo ntacyo byokonona. Ikindi cya gatatu tubona cyashobora guhinduka, turabona yuko kubyerekeye ubwigenge bw'ubucamanza, ubutungane, harakenewe amategeko abuha inguvu ugashobora kwigenga by'ukuri, nubwo byanditse mu byashingiro mugabo bigatomogwa, kuko biragaragara kuno munsi ubutungane butigenga n'ababukoramo uwo babaza bokwereka yuko hari utunenge tukirimo. Ikindi tubona cyashobora guhinduka, turabona yuko mu bwirizwa nshingiro harimwo riha cyane inguvu ubutegetsi bwinshi perezida w'igihugu.
Ego, reka tubanze duhere n'ijambo mushanahe Vital Bambanze nawe nyine atubwire aho ahagaze, eka n'urwi aserukiraho bahagaze ku kibazo cy'uko ibwirizwa nshingiro ryo hinyanyurwa canke rito hinyanyurwa muri iki gihe. Duga ku ijambo mushanahe Vital Bambanze.
Ego, murakoze cyane kuba mwadutumiye kugira ngo tugire icyo tuvuze kuri iri bwirizwa shingiro ryahora n'ibyo tuyumvira tubona ko byohinyanyurwa. Twebwe nk'abaserukira umugwi w'abatwa uri mu migwi igize igihugu cy'u Burundi, ni ukuvuga hambavu y'abahutu n'abatutsi, twabanza tukaraba mbega ibwirizwa shingiro rihari ubu ryaje riva hehe, ryaje kubera iki, ubu naho isitewe bushobozi ho hinduka ibiki. Twebwe tuca tuja nk'umu kigabane cy'intangamarara aho bavuga bati twebwe Abarundi turavye ivyagiye baba muri kahise, bakaraba ingene igihugu cy'u Burundi gikeneye intwaro rusangi yubahiriza bose. Hano mu kigabane cya mbere tuvugaho bavuga preambule mu Gifaransa, bakaraba ibijyanye no kuvuga ko abantu bashaka amahoro n'ukubana neza, tukaca turaba rero nka ibwirizwa shingiro dufise tugiye mu ngingo zayo zimwe zimwe. Mbega twebwe abatwa turi hehe? Turemera ko ubwamira mbere nk'ibwirizwa shingiro igice cya mbere article ya mbere ivuga iti ku Burundi ari igihugu cyigenga cyubahiriza amoko yose ari mu Burundi kandi atadini cegamira, tukaraba mungingo ya hili bizo shingira chumi na gata tu haba bugako avarozi zivo sewa angana imbere ya matege kwa kandi amatege kategezo kwa kiingira kurugero rungana tuge mungingo ya chumi na kandi kwa bugako ata murundi numwe yo kumiri kwa tugenda turaba kubijanye ni ngene umuntu wese umurundi umuhutu umututsi yatezwe kubahirizwa ariko tukaca tubangira tukabona tuti leta aho mu ngingo ya 16 ishingwa yose itegezwe kubahiriza bose atanu umwe akunyiriwe tugiye nko mu ngingo ya 17 naho nyene tukabona ko neza ko leta itezwe gukorera abarundi bose ikabubahiriza kandi atanu umwe ateza gukumirwa na cyane cyane bakaraba ingene bokosora ikumirwa canke amakosa y'amacakubiri yagera aba muri kahiri cyo turabati mbega none abatwa duhagaze hehe twovuga iki cyo dusanga rero turate nk'umungingo w'ijana na 2009 yiri bwizwa shingiro nyine rihari baca bavuga neza ko ngo Burundi leta yoshingwa yose yojamwo abantu bose amoko yose atakuko kuramwe bukumiriwe muga muri iyo ngingo nyine bagaca bongera ko ngo buraba neza ko 60% by'abahutu na 40% by'abatutsi teka n'abagore 30% ntibasigare
icyo ni kibazo gihambaye cyane gose mushe na Vitale Bambanze turaza kubaza niba nabandi bashika nawe twatumiye bafite icyo bakivuga ko ndabona n'umurongo umushe na Jacques Bigirimana uri kurakora umushe na Jacques Bigirimana ringa mwiriwe neza mushe na Jacques Bigirimana
turabahaye mwiriwe
murakomeye
turashimira
yego me mu ntangamara twavuze ko tugiye kuvuga cyane cyane kuvyerekeye aho abarundi batandukanye uhagaze ku mugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro nashaka mutubwire ku ruhande rwanyu umugambwe FNL muhagaze he ibwirizwa shingiro yakwiye guhindurwa muri iki gihe canke rikwiye kuguma uko yari bimeze
yego murakoze nkuko mubizi ibwirizwa shingiro dukorera ko uno munsi hariho ingingo zimwe zirigize zataye igihe kubera igihe byajaho twari tuvuye mu masezerano ya Arusha amasezerano yo kugabura ubutegetsi dufatiye ku moko amasezerano yo kugabura ubutegetsi dufatiye ku migambwe amasezerano yashyiramo mu butegetsi aratarihawe n'abenegihugu rero icyo murumva yuko iryo bwizwa shingiro nubwo ari bwizwa shingiro ryaje rikura ibwirizwa shingiro afata kibanza naryo nyine ku bwanje biraboneka yuko ari nk'ibwirizwa shingiro ufata kibanza kuko byari bwizwa shingiro ryashyizweho hariho imigwi ikigwana
mu mashamu make mushya na Jacques Bigirimana muravuze ko inyuma y'amasezerano yarusha hagabwe ubutetsi hisunzwe ibitigiri by'amoko eka imigambwe ivyo mwebwe mubona vyokorwa muri kigihe nibi
n'ukuri twebwe bwa mbere na mbere hoho hari ibintu bizana amahoro byafashije garukana amahoro n'umutekano mu gihugu tubona ko nahugirizwa shingiro ryo ramuka rihindutse tutipuze ko byokorwa ko ni nk'ibyo by'ubwoko ibice 60% by'abahutu ibice 40% by'abatutsi ibyo no kuri ibyo no kuri twibaza yuko kugira ngo igirwa shingiro rize byubaka naho ryo baryatowe n'abanyagihugu ibyo onye twarabonye yuko igihe bitariho habaye ingorane ibyo dusaba ko byogumaho ariko rero hari ibintu byinshi cyane dushaka ko migirwa shingiro byo hinduka ari ikintu cyo guha ububasha abene gihugu aribo abanyagihugu
ariko tubaze tuhe ijambo abanywanyi radio ijwi rya Amerika bashaka kugira icyo bashikirije muri kiganiro turi kumwe na Gerard mwiriwe neza
mwiriwe mwakomeye
yego turaho muri hehe Gerard
jewe ndi mu rumonge
murafite ikibazo murafite icyumviro
cyumviro fite uko abantu batumiye kuri ibyo bintu urabona guhindura ibyiza shingiro ni ibintu byo kwitondera alo
duga ku ijambo turakumva
ibintu byo kwitondera ngo tubikwaraba muri kino gihe n'ukuri mu buri tayi bwagize kuko abantu baracyafite ibintu bibafaza mutima yokiye kwatera mu bintu byo kuri bibiza shingiro se numva no kuri Burundi atoryohirwa cyane urabona tsa abarundi bahunze ibihumbi n'ibihumbi bari hanze ibintu kina abarundi barakenye je n'ukuri cyo kizi numva niko leta yugishira wera bya preoccupation cyere uwo yakari karavuga yuko ngo ibintu ko swa kandi purusa no kandi purusa none ko avuko abatwa kandi abaganwa bo abashira hehe ko ibyo bice yagenda kuyoba batalimwe
mukanya turamusaba agire icyo bivuze ko ariko nagomba twanze duhi jambo Vitale Bambanze agire icyo avuze ku byo Gerard ashikije avuga ati igihe sico si cyageje guhindura ibwirizo washingiro hari ibazo byinshi mu Burundi akaba yavuze na cha kibazo mu washikiriza cuko ruharagwa ba eka urugero rw'abatwa rutari ko ravugwa duga ku jambo mukanya gato umuntu umwe
ego twebwa mbere mbere ho kuva bakija iyarusha kuko ibwirizo washingira nene yarishimikiye ku masezerano yarusha twabwe tuvuga ku bwamira mbere abo abatwa twakumiriwe ubwo ku bwacu uguma bushigwa hirya nkuko mengo turabarundi babavumbyi nkuko mengo turi abantu batakwijije ibisabwa n'amategeko kugira ngo tube abarundi hanyuma rero tumaze kubona ko ibyo bwizo shingiro ryavuyemo riza gyerekana ko atana hamwe tuja n'ubundi tuguma dukumirwa twabwa duti ibwirizwa shingiro rirarenganya ubwoko bw'abatwa rikwiguhinduka nuko kuva barishiraho twe twabwiye tuvuga ko dukumiriwe n'ubure turavuga duti na Jack imbere yabisubiyemo benshi bakunda iyo bavuze abahutu n'abatutsi ucumiye ngo baheje kuvuga abarundi niyo bavuze abatwa babivuga nk'akantu nyene kabaciyemo mbwa barumva ko mengo gushika abahutu n'abatutsi nibo bakwijije ibyangombwa byo kuba abarundi
twe namwe Leopold Hakizimana mu kanya gato cyane gose umushya na Nigeria yavuze ko ubu atari igihe cyo guhindura ibwiriza shingiro kandi yavuze ko bavuga indi mirwi abatwa n'abaganwa batigira bavugwa cyangwa bashikirizwe nabo ibice boronka muri iryo bwiriza shingiro rishasha duga ku jambo
yego munakoze naje nkuko nari nabivuze navuze yuko ibi bihe byari byiza kubwira ibwiriza shingiro rihinduke kuko hari biri ko birakorwa byari bikwiye kubanza kuva mu nzira andavuga ibiganiro bya hagati y'abarundi byaberenga mu gihugu hagati yaratanze ikegeranyo mugaho hari ibindi biganiro bikorabera hanze yarusha biri kumwe bifashijwe n'umuhuza mukapa na Museveni nabyo twe tukwiye kubanza kurindira icyo bitanga hanyuma tukaca duhuza ibyiyumviro byabo hanze nabo ngaha kugira turabe yuko twashobora kujya mu byo guhindura ibwirizwa shingiro niko tandi twabibona mugabo ku guhindura kakoko rigomba guhinduka bivanye n'ibihe turimo byabo bya politiki cyane ibihe by'akarere twinjiyemo ndiko ndavuga East African Community twinjiyemo idusaba yuko tugerageza kwa guhuza amategeko yacu nayabo icyo ni cyambere kino cya kabiri icyo cyerekeye ibyo bitigiri no vuga bihabwa abatwa abatutsi cyane abaganwa n'abandi naje ndabona yuko harimo agahazi urabona baravuga bati abatwa bajya mu nama nshinga mateka ari batatu muri sena ari batatu ntibavuga mu zindi nzego z'igihugu uko bojamo ukacumeye ngo abatwa bogarukira mu iyo nama nshinga mateka niyo muri sena nubwo bo batari benshi cyane ngaha mu gihugu nawe no ntibokwirwa ngaho twebwe twosaba yuko kanibo menyesha yuko no mudini nzego umutwa yiyumvamwo umututa kiyumvamwo ntibihagarukire gusa ibyo bavuga byo muri guverinema ndanavuga mbere washaka no kubyerekeye n'imigambwe ya politiki baravuga yuko umugambwe ronze ibice bitanu kwijana winjira muri guverinema ibice uko no kunoko ntibavuga uko bigenda mu nzego zo hagati mu gihugu ba musitanteri ba guverineri abati directeur general n'abandi bo bitomora
reka duhe ijambo umushana he Jacques Bigirimana nawe agirica avuze ko byashikirijwe amakenga cyane cyane ko hariho iyindi mirwi y'abarundi abaganwa eka n'abatwa batigira bavugwa iyo hageze ku shinga ivyo bitigirije ukuntu ubutegetsi bwugabwa mu Burundi kandi utubwire na Jacques niba mubona ko ubu ari giye cyo guhindura ibwirizwa shingira muri ibi
niko murakoze cyane icyo twajya tubabwire cyo muba muramenya nuko ahubwo byararengeranye bidahindutse vuba amatora yo mu 2020 yo tugora ingene tuyatunganya kuko hariho ibintu byinshi byateye amadidane ubushize n'ubu tubona neza ko bitadanutse bidadanuwe n'abanyagihugu byosubira gutera izindi ngorane icyo ni cya mbere igira kabiri ibwirizwa shingiro rikwiye guhinduka kuko ubu muri cyose
Nshuti zacu turabashimiye kwa karagace k'ikiganiro muri isanga ku ivuguruwa ry'itegeko nshinga ry'Uburundi. Iki kiganiro mushobora kugikurikira ku maradiyo yanyu nejo mu gitondo no ku rubuga rwacu rwa internet. Mugira umugoroba mwiza.